yumva nyina byo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashuka Pegasus. Ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda riranenga icyemezo cyo kohereza ingabo muri Mozambique.
Ikimenyetso twabonye ko rwapfuye ntabwo twigeze tunabona n'amasezerano hagati ya Mozambique n'u Rwanda.
Umuvugizi w'ishyaka RNC Etienne Mutabazi. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugushu ziravuga ko zidahabwa impushya zo gusura abavandimwe n'inshuti bari mu nkambi za Nduta na Mutendeli.
Na cyane cyane hagezeho umuntu ajya kusezera uwiwe irya nyuma yapfuye ugiye gusaba ikibari ntibakiguha.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugushu ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel wiriweho.
Mwiwe Veniste mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere kuyerekeye Amerika, aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire Anthony J. Blinken yavuganye ku munsi wa gatatu na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi. Baganiye ivyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo bemera kubandanya gukorera hamwe kugira babandanye bashira imbere amahoro n'iterambere. Umushikiranganji Blinken yarerekanye ko ashigikiye imigambi ya perezida Tshisekedi yo guhindura ibintu mu kugwanya ruswa, gukomeza inzego za demokrasi, gushira imbere amahoro no kubahiriza agateka ka muntu, guhagarika umuco w'ukudahana no gukomeza igisata cy'amagara y'abantu. Blinken yarahayagije kandi Tshisekedi ku buyobozi bwiwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'umuryango w'umwe bwa Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Abo bategetsi bombi baraganiye kandi byerekeye gukingira ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ikibazo nyamukuru mu kiringo ciwe c'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa Amerika Blinken yarashimikiye ku makenga igihugu ciwe gifise ku bijanye n'agateka ka muntu itera bimera nabi kurushiza mu ntara ya Tigre mu gihugu ca Ethiopia. Yarashimikiye kandi ku kamaro k'uruhara rw'umuryango w'umwe bwa Afrika mu kugabanya intambara hamwe no guhuza mu matati yerekeye urugomero rukomeye Grand Ethiopian Renaissance Dam Ethiopia yubatse ku ruzi Nil. Abo bategetsi bombi barerekanye ukwiyemeza kwabo kuvyerekeye gukorera hamwe kugira Repubulika ya Demokrasi ya Congo ikura inyungu mu masoko kama akomeye cyane ifise yongere ibandanye mu nzira nziza. Tukivuga kuvyerekeye Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azobonana na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri Maison Blanche ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Iyo nama yari imaze igihe irondegwa kuko Ukraine iri kirondera gushigikirwa n'amakungu mu gihe ihanganye n'agasomborotso k'igihugu c'uBurusiya. Ibiro vya perezida Maison Blanche bitangaza ko urugendo rwa perezida Zelensky ari intambwe mu ntumbero yo kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye ugushigikira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu gihe agasomborotso k'uBurusiya kabandanya mu ntara za Donbas na Crimea. Izo bakandi intambwe y'ukwiyemeza kuvyerekeye gukorana mu bijanye no kubahiriza amasoko ntanga nguvu hamwe no gushigikira utwigoro twiwe tw'ukugwanya ruswa no gushira mu ngiro imigambi mishasha ifatiye ku mico n'ingendo ya demokrasi Amerika na Ukraine bisangiye. Perezida Zelensky wa Ukraine amaze igihe asaba Amerika kumushigikira ku mugaragaro biciye mu mubonano amaso mu yandi kuva gishika ku butegetsi mu mwaka w'2019. Inama na perezida Biden i Washington izobiba ya mbere. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho igitigiri cy'abahitanywe n'imigumuko muri Afrika y'epfo kigeze ku 276. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'ifata kibanza mu biro vya perezida Kumbuzo Nsaveni amenyesha ko igipolisi kiriko kiratohoza dosiye z'abantu 168 bishwe. Igitigiri cy'abapfuye cagira ku bantu 215 ku munsi wa mbere. Nsaveni yabwiye abamenyesha makuru ko muri iki gihe hari abantu 234 bapfuye bifatiye ku ruhagarara rwabereye mu ntara ya KwaZulu-Natal na 42 mu ntara ya Gauteng. Urugero rw'ibyasambuwe n'abantu bahasize ubuzima bitewe n'ubukene n'ubusumbane hagati y'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi bibandanya imyaka 30 inyuma yo kwintwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye mu mwaka w'1994 ruracabandanya kumenyekana. Tukiri muri Afrika yepfo, ico gihugu gitegekanya kuba cakingiye COVID-19 abanyagihugu imiliyoni 35 kuri Noel. Umutegetsi ajejwe amagara y'abantu Nicolas Crisp ku munsi wa gatatu yavuze ko ico gihugu gitegekanya kuba cahaye ico gihe n'imiburiburi urucanco rwa mbere abantu imiliyoni 35 ku bantu imiliyoni 60 baba mu gihugu. Afrika yepfo nico gihugu casinzikajwe kurusha ibindi vya Afrika n'ikiza ca COVID-19 umuntu aravye ibitigiri by'abanduye hamwe n'abahitanywe ico kiza. Igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cyari kweze mu ntango mu gihe leta itabyihutiye hamwe no kuba yagiranye ibiganiro bitari byoroshe n'amashyirahamwe akora imiti. Muri icyo gihe abimukira 20 barasomye nturi mu mazi bahari medi hafi y'igihugu cya Libya. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bafashe ubwato bune ku munsi wa gatatu mu ibahari mediterane bwari butwaye abimukira bariko bagerageza gushikira akarere k'Uburaya. Ku bwabo bimukira 20 bari mu bwato bumwe barakorokeye mu mazi bakaba babonwa ko basomye nturi. Icyatumye bakorokera mu mazi ntikizwi kuko byatangajwe n'umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira Safa Museli. Ubwo bwato bwarimo abantu umurengera. Kuva ku munsi wa kabiri ubwato indwi utwaye abimukira amajana n'amajana bwarahagaritswe mu mazi y'ibahari mediterane yegereye Libya. Abimukira bagera ku 500 barimo abana 9 n'abapfasoni 43 baragarukanywe ku butaka bajanwa mu kibanza gifungirwamo abimukira cha Mabani ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Benshi muri bo bari barushe cyane kandi badafise amazi akwiriye mu mubiri.
Urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.akadomo.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe igitangazamakuru mpuzamahanga kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashu ka Pegasus. Cyabitangaje nyuma y'ikirwa ahabona cy'icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International gitunga agatoki za leta zitandukanye kuba zarashyize ako kamashu muri telefoni z'abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu, abakuru b'amadini, abanyamategeko n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Diane nini nahazwe
mitangazo ikigo USGM chasohoye chavuze ko chakwiswe n'inkuba cumvise ko amenyesha makuru barenga 180 bari mu Ijwi rya Amerika co kimwe n'aba Radio Free Europe bitwarwa n'ico kigo bari ku rutonde rw'abarungikiwe akamashuki b'amabanga mu matelefone yabo. Madame Kelu Kawo atwara vy'imfata kibanza ikigo USAGM cegukira leta z'umwe za Amerika muri iryo tangazo yagize ati kwiba amabanga y'abamenyesha makuru biciye mu nzira yariyo yose na kambaro kibara. Ububisha gutegerezwa guhagarara bidatevye, umutekano w'abamenyesha makuru ugakingirwa. Akamashu kitwa Pegasus ishirahamwe Amnesty International gemeza ko kakoreshejwe mu kwiba amabanga y'abamenyesha makuru abaharanira gateka kazi na muntu, abatavuga rumwe na leta z'ibihugu vyabo na bamwe mu bagize amaleta atandukanye, kakozwe na societe yitwa NCO Group yegukira Israel. Ikimenyesha makuru candikira muri leta zunze ubumwe za Amerika Washington Post kiri mu runani rwakoze amatohoza ruri kumwe na Amnesty International nico cemeje ko mamenyesha makuru binjiranywe na Pegasus harimo abijwi rya Amerika. Ikigo cha gouvernement ya Amerika USAGM gitwara Ijwi rya Amerika casozereye itangazo ryacu giyamiriza ibi kigira kiti ubuhinga bwa none bwari bubwirijwe gufasha amenyesha makuru gukora kazi kabo neza hakubasuma kuri rusaku no kubabura buza.
Urakoze Diane ni Nina Hazwe yabashakashatsi mu ishuri ry'ubuganga rya kaminuza ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Baravuga ko urukingo rwa Johnson and Johnson rwa COVID-19 rushobora kuba rudafite imbaraga zihagije zo gukumira ubwoko bushya bw'iyo ndwara. Geoffrey Mutagoma.
Ubushakashatsi bwashyizwe ku rubuga rwo kuri murandasi ku wa kabiri ntabwo buravugwaho n'impande zose z'abashakashatsi kuri COVID-19 cyangwa ngo bwandikwe mu gitabo cyagenewe kwandikamo ubushakashatsi bwemewe. Bityo ntibugaragaza ibyemewe ku rwego rw'isi birebana n'uru rukingo. Ariko urajya gusa n'ubwagaragaye ko izindi nkingo zitangwa ishuri imwe nka Johnson and Johnson na AstraZeneca zitabyara abasirikare bo mu mubiri bahagije kurwanya ubwoko bwa COVID-19 nka Delta na Lambda. Ubwoko bwa Delta bwagaragaye bwa mbere mu Buhinde buvugwaho kuba bwandura vuba kurusha ubundi. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira indwara kivuga ko abagera kuri 83% bandura muri iki gihe basanganwa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta. Johnson & Johnson herutse gusohora ubushakashatsi bugaragaza ko urwo rukingo rushobora gukumira ubwandu bwa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta mu gihe cy'amezi 8. Ariko ubushakashatsi bushya bwasohotse muri kaminuza ya New York bugaragaza ko Johnson & Johnson yari isanzwe itanga urukingo rumwe noneho ikeneye urwa kabiri.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Mozambique amashyaka atavuga rumwe na leta n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu baranenga icyemezo cyo kwemerera ingabo z'u Rwanda kujya kurwana mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu yugarijwe n'imitwe y'iterabwoba. Ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda naryo ryasohoye itangazo rinenga icyo cyemezo. Umuvugizi waryo Etienne Mutabazi yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe.
Iya rero byaba byiza iyo mutabyise ubwumvikane hagati ya Perezida Nyusi na Perezida Kagame, kubera ko nta bintu byose twajya tuja inyito itari yo. Twari dusanzwe tuzi hari ikibazo mu ntara ya Cabo Delgado, ariko ko umuryango w'ibihugu bihuriye byo muri SADC byari byaratangiye guteganya ibyo byakohereza iyo basirikare bo kujya gukemura kiriya kibazo. Tugiye kumva twumva ngo ingabo z'u Rwanda zijemo urwana hehe muri SADC. Ntabwo rero byari byo kubyita ubutumwa bw'amahoro, ntabwo twigeze tubona icyo bita ibitangazamo cyangwa rules of engagement bahawe n'umuryango wari wo wese ko bagomba kujya muri kariya gace. Nicyo cyatumye twandikaje yatangaje.
Aho nabona ashaka kugera muri iri tangazo mwanditse mu rurimi rw'Igifaransa, hari aho mwavuze ko le Rwanda prétend avoir été invité par le gouvernement mozambique, bishatse kuvuga ko u Rwanda rusa nk'urwirutsa cyangwa se rwitwaza ko rwatumiwe n'igihugu cya Mozambique. Kuki mubivuga nk'aho ibi bidashoboka? Ibimenyetso mufite ni ibihe ko u Rwanda rwaba rutatumiwe?
Ahubwo nta kimenyetso twabonye ko rwatumiwe. Ntabwo twigeze tunabonamo amasezerano hagati ya Mozambique n'u Rwanda, nako hagati ya Perezida Kagame na Perezida Nyusi. Nibyo navuga kuko ari hagati ya za leta zombi, ntabwo twari dufite ibibazo by'uko nko muri Mozambique yaba ari amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, yewe n'ishyaka riri ku butegetsi bavuga ko biba bintu batabizi. Ni ukuvuga rero ko abakuru b'ibihugu bitwaje we mu myanya bafite bumvikanye, bakavuga ati twohereza ingabo abandi batukizazabyakira
Hano nakwibutsa ko Perezida wa Mozambique yaraherutse kugirira urugendo mu Rwanda aho yabonanye na mugenzi we Paul Kagame ubwo ntibyabyaraturutse aho Perezida wa Mozambique akabisaba Perezida Kagame anashingiye ko u Rwanda rumaze kujya mu butumwa bw'amahoro mu bihugu byinshi birimo Haiti harimo Repubulika ya Centrafrica hari Darfur muri Sudan y'Epfo hari Mali kuki ubu bibaye ikibazo ari uko ingabo z'u Rwanda zigiye muri Mozambique
mutandukanye ibikorwa by'amahoro bimugirirwe byemejwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se ku rwego rwa Afurika y'Izuba ariko hari ikindi kimo kujya kuko umbajuru nk'umunyarwanda w'umunyamakuru numva mugomba no gufasha abantu kugira ngo basobanukirwe iyo habaye ubwumvikane hagati y'abakuru b'ibihugu bombi b'ubumwe badashyizemo n'izindi nzego twagize abasirikare b'abanyarwanda bari muri Centrafrica gufasha Perezida Touadera bagenda bagiye mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize Perezida Kagame avuga ati bagiye kurinda umutekano w'ingabo zacu zisanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye icyo ni ikinyoma ku banyarwanda kuko ntibiba
ibi ngibi uri kuvuga ntabwo wenda mwaba mubivuga kubera ko muri ishyaka ritavuga rumwe na leta ariko ubundi mubona ko igikorwa ubwacyo nyirizina ari igikorwa kidafite ikintu gitwaye
inyandiko ziri hanze nyinshi cyane ntabwo zanditswe n'abantu bo muri iryo shyaka bavuga turimo twabivuze n'abanyarwanda kuko bariya bagezweho n'abana b'abanyarwanda bagombye kuba bari bugufi n'imiryango yabo cyangwa se bari mu bindi bikorwa bifitiye rubanda nyinshi akamaro icyo tuvuga ni uko niba barimo ni ibikorwa byo guteza imbere inyungu y'umuntu ku giti cye perezida wa repubulika nta kindi bigamije ntabwo rero tubivugishwa n'uko turi mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi
ndagushimiye cyane bwana Etienne Mutabazi ku mwanya mwahaye ijwi rya Amerika murakoze cyane
ndabashimiye kubona mwatuhamagaye murakoze cyane
turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Burundi abakozi ba societe ya leta onate gishinzwe igituma naho kuri wa gatatu bahagaritse akazi bavuga ko bamaze amezi ane badahembwa Pierre Clavier hano inkuru
abakozi bose b'ishami rya leta onate rijejwe gutumana ko amakuru bemeza ko aheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mituelle de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza ari nacyo gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga
icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerejwe ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntabyo ushobora kubyumva ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituwele nuko nyene
ubuyobozi bw'ishyirahamwe Honateur bwahavuye buhamagara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ibyotsi bikoroza amosozi mu kubashubiragiza gutyo ihagarikwa ajya kazi rimara igice cy'umunsi yamara bemereye ijwi rya Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza umuyobozi w'iryo shirame rya leta Onater yavuye abagirisha inama. Kabera Privat yemereye Ijwi rya Amerika ko abakozi ba Onater bamaze gihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye cy'uburyo, abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza.
Shiramu Onater maze iminsi yose ibibazo by'uburyo amahera yinjira adakwiye, ndemeza yuko hariho amezi atatu trahem, ariko cumwamya nuko ishirahamwe Onater ni ishirahamwe rifise ico nokwita autonomie de gestion. Abakozi turakora ugahemwa muze twinjije. Ikibazo c'ishirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose, ndetse no kwego gukuru muribuka yuko umushikiranganji bwa mbere yari yatugendeye kw'11 umwaka urangiye araduhaye n'intumbero twokurikiza. Hari n'izibazo zizi tubanze iminsi dukoresha mpamama audi externe, ama inspection, ama audite interne, bijanye ne muntu umbezo kurangene ibibazo zogabana.
Ubushikiranganji bujeje kumenyesha amakuru ari nabwo Onater rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe bikemuke. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yariko harashikiriza ivy'ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze.
Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na Onater. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashirahamwe. Abayarongoye abaserukira abakozi mu mashirahamwe yabo hamwe n'abarongoye ibisata muri ayo mashirahamwe ya posita na Onater. Turumva na cane cane ibibazo bafise, haranahanahanwa ivyumviro tukungene ivyo bibazo vyotoregwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa vyobandanya bikorwa, amafaranga y'abenegihugu agakingirwa.
Onater niryo shirahamwe rimwe ryonyene rya leta rijejwe igisata co gutumanatumanako amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko Onater rivugwamwo ubunyonyezi n'isezerwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi 500 y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi. Onater ryavutse mu mwaka w'igimekime 1979 ririmo abakozi barenga igihumbi. Gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyene atabigenga barashira imitaye muri ico gisata. Umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorere twabo, kandi leta irishiramo uburyo burengeye ubw'abigenga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro iwanyu mu ntara. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugushu ziravuga ko zidahabwa impushya zo gusura abavandimwe n'inshuti bari mu nkambi za Nduta na Mutenderi. Bamwe muri bo bavuga ko bamaze imyaka 5 batabona abo baziranye ku buryo batanemererwa kujya gushyingura babo bitabye Imana. Baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Twebwe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'Abarundi turi n'ikibazo kijyanye n'ikibari cyane kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi. Twebwe n'ukuri icyo kibazo kiraduhananiye cyane ku rugero runini, bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi za Nduta na Mutenderi, kuko muri 2016 hari abayisanzazwa ry'abantu baciye babatanya umaje Nduta abandi baje Mutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore. Nuko nyene harimo abari mu Nduta Mutenderi, abagabo bari Nyarugusu, abavyeyi nuko nyene. Ikitubabaza cyane nuko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe Nduta ikibara akacimwa, icyo kintu kiratubabaza
mu cyukuri. hano inyarugusu abarundi hari ukuntu UN yatutandukanije na bene wacu hari imutenderi na bene wacu hari induta kuko nka jewe no vuga nti ndafise bene wacu bane mutenderi mugabo iyo umwe gwaye canke agwaza akagwara muti wanje canke muri munanje canke mukuru wanje akaremba sicaye kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyene canke zindi nshuti ziri hariya no kuri wagiye kurondera kibare ibintu bikomeye cyane tukovaye yuko bigoye iyo tugiye kurondera kibare bakitwima
ku ruhande rw'abarundi turafise ikibazo gose sinzi ko ari mikoshi sinzi ko ari inki sinzi ibyo twacumuye ikibazo cy'ikibare hano mu Burundi kiratugoye gose yani turagenda tugiye nko gusaba ikibare bakakitwima nk'ubu nkaje ngaha mu mbonaha ahanyine mpagaze murabona ko ndi impande y'ibiro vya makazi ahanarimvuye gusaba ikibare nje kuraba mama wacu agwariye induta numvise ngo ari mu bitaro ahari narimvuye gusaba ikibare kugira nze kumugwaza ariko mwe n'akana gatoyi agwariye afise akana gatoyi nta ikaribu murabe none ikibare barakinyimye
na cyane cyane hageze ho umuntu ajya kusezera uwiwe ijyanyuma yapfuye ugiye gusaba ikibare ntibakiguha ugasanga mutonze ku murongo muri migwi ibiri cyanke kumbura imigwi itatu wewe uhaje gusaba ikibare cyuja guhamba wapfuye induta cyanke mutendere uwundi hayasaba ikibare cyo kujya kurangura cyanke guposti cyanke uwundi yigiriye ikigoma ukacusanga wewe ugenda guhamba barakwimye ikibare uja guposti uja kurangura bakamuha ikibare icyo kintu ku ruhande rw'abarundi kiratubabaza kandi ni ikintu kiremeye kuri twebwe nta burenganzira dufise na butoyi tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhamba uwawe nta mahoro ubufise
hajewe ubunyeri twari tuvugana no kubwira ko nasanze ari ibintu bikomeye cyane by'ikibare kuko naningiye gusaba ikibare cyo kugenda imutenderi ariko bakenyimye nagisabye barakenyima ndasubira kuva saa mbiri niyo narindi kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakenyimye
ariko ibitangaje abarondera inyungu zabo basaba ibibare byo kudandaza twatonze turi mu migwi abajya kugira ntikurangura abajya gupostinga n'abasaba nyine ibibare byo kuza kuraba abagwayi bahaye abajya kuyirangurira baza kurondera inyungu zabo mugatwebwe tuza kuraba abacu bariko baragira ingorane bashinzikazwe n'ingwara babitwimye rero kweri ahantu numva afise umubabaro nta nuko nowuvuga twebwe abarundi sinzi ko tubanukira ugiye no kujima kere bakakwikeka gusaho nyine kuri Murundi ubona umengo bamaze kukubona bacabaza
sina kera ni mu kukwezi nyene turangije ndafise inshuti yanje batwaye induta cyewe twaye dusanga mu turi kumwe ngaha na papa ndu umwana wiwe w'umuhererezi ariko agize ingorane nari kubise ku miryango y'irinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye kugeza ubwo rero mutama no vuga nti yahambwe nkimbwa kandi yari afise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba niteka
nyamba naho hari ikindi nyene bo babaduhora bo kivuga namakunga kabimenya
impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nyarugusu badashobora kubona uruhushya ngo bagiye gusura bene wabo bari mu nkambi za Nduta na Mutenderi aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho mbifurije mwese umunsi mwiza cyane cyane abakristu bibuka mutagatifu Maria Madalena mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro nimigisha waho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Yeah. masaza turabazi